Richard Patrick Ngwijiruvugo umenyereza umugwa New Star uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakuranamwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League. Mwakinye inkino zibiri kandi mu zitsinda zose. Ugwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 67-46. Mu rukino rwa kabiri naho mu mutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya. Wiyumva gutega mu menyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki
kintu kimwe nashaka gushimira imana cyane ku bw'itsinzi twaronse ingene byagenze byose gushimira imana dushimira n'abaturumyise abarongoye ekipe intambwe ingufu nyinshi bashizemo kugira dushike ngaha kugira amahiganwa urabona ko iyo utayakinaga ari uruhombo igihugu no ku mugwi nuvuga ko musanga icyo kintu cya mbere umuntu atangira gushima hama ku cyerekeye ingene ko tuyatsinze nuko tuyashoboye kurengana ntibyari byoroshe imyiteguro ntiyabaye myiza cyane nkuko twaba twabyifuza nk'abamenyerezi ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane ikintu twize kandi amahigwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira
ayo mahiganwa nyene muzohora n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo n'imigwi itoroshe mugiye kuyategura gute
na mahiganwa batoroshe na mahiganwa asaba inguvu nyinshi na mahiganwa urabona ko harimo uravye ekipe dufise ego ni ekipe nziza ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose bivanye n'uburyo tukaraba tugashiramo andi maraso mashasha agafasha abaha inguvu abo bandi bakiri batoyi barimo ko dufite ekipe kiri jeune cyane nukuri numva ko ni ukuyitegura kubera atandukanye n'amahiganwa turimo kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora kudushyira ku rundi rwego rukomeye kubera urwego tugiye gukina rudushyira ko twokina amahiganwa ya bari finale za ba nubwa kandi ko byose ari imyiteguro tugiye hamwe staff technique tukagenda hamwe n'abarongoye ekipe ya numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzobashika mani tugiye imbere numva ko tuzobashika kuri n'icyo kintu navuga ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket nshimira abarongoye imigwi ya basket nshimira abarongoye umugwi ya nukuri barakoze ibikorwa bikomeye cyane intambwe nziza ku gihugu intambwe nziza ku bana b'igihugu ku bana b'abarundi navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane dutegure dushyire hamwe dutegure iyo round ikurikira kubera ni round itaba yoroshe ni round umuntu wese aba akwiye ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kurajya amahiganwa y'amafinali ya bar ya numva ko kandi birashoboka byose ya kuri n'icyo navuga ama kuryoherwa turaryohewe cyane ari twebwe ari abakinnyi abarongoye umugwi gusa nuko tuzokomeza dukora dushyira imana imbere dukora dushyira ibikorwa imbere ama tukaraba ko twoshika amafinali ya bare kandi byose birashoboka
coach Richard uravye uko abakinnyi babo bitwaye muri izo nkino urashima
nukuri kugira bagwane batsinde urukino ni ikintu kiba kitoroshe ariko nanabashimira muri rusange kubera bitanze ibyo twagerageje kuganira mu matrenema bagerageje kubikorera ko babishyize ko nabona ko barimo bakinnye benshi aribwo bwa mbere bakinnye amahiganwa izi bari na amazon 5 muri rusange ihiganwa n'ihiganwa twagerageje no kuganira n'abakinnyi dufite objectif imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turiko turongera kujya rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectif ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi nibyo twagerageje kuganira ni visibilite ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuentreneur yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe isohoke igihugu idarapo ry'u Burundi riraduzwa mu makuru navuga yuko no kuri ari igikorwa gikomeye coba turiko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinnyi no ku bumenyereza
no ku vyerekeye ico kintu no kuri umuntu wese afise target yo gushika kure
ashoboka kandi nuko nahemeje kubivuga ni visibility ko mukinyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinyi abara ba agent benshi baje kubivuga novuga ko muri rusangi nico novuga ko kiriho turiko umwe wese afite objectif uravye no kuri turese n'abakinyi n'abarongoye umugwi bose urana ko ari objectif kuberamo akantu katari gato igashobora kuba kuboneka turamuse tugeze kure hashoboka novuga yuko icyo cyo ni target dufise twese ya nyangiro dufise gutangurira ku mukinyi gushika kuri barongoye ekipe hama kindi no nk'umumenyereza no kuri ni kujya inasubiye kuvuga ku mukinyi no objectif
inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira ko bangana niyo babaje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi cyanke umugwi serukira gihugu
n'amayiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujyamo ariko yahinduye izina kare kwa jinari Coupe d'Afrique ariko ubu twatuye akinari eliminatoire za bar ari bar ari ball to kill ariko numva yuko n'amahiganwa adasa kubona ko asaba inguvu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tutsindiye muri zone amarika cha tubandanya twati na Coupe d'Afrique ariko ubu bakaba hiyongeremo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura ama equipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na equipe nationale irakomera iyo bakinye bamaze gukina mu match nayo bararinda nabwo baba bafise bavuga ko muri rusangi ico kuri amahiganwa ya bar afasha inganje mu menyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi na muntu atokwifuza gukina ya mahiganwa ari umukinnyi cyangwa umenyereza nkuko nabisubiyemo
kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganje bw'inkino n'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi muja gukina bitabashigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahirwe yo gukina inkino mwimirije za bar
je no vuga yuko kubinyerekereje nk'umutekinisiye ngo mashira mu imbaraga yuko nogira ibintu bi tekinike twaraba ko twabona ngo uburenganzira amandazi yuko abantu baba barongoye basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi b'urukino rwa basketball amashira amatandukanye ndibaza yuko je mu ruhande rwanje no batera kama ko budushigikira akadufata mu mugongo hama amahiganwa yose asigaye twashikamo hama tugaterateka igihugu muri rusange navuga ko biba bitoroshe nuko mu bimbagije ariko je sinabivuga ko cinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko vyabaye naho bitari byoroshe ko tuza ndibaza ko nivyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagira ko tubwire iyo faze ikurikira
nakaye kamo wotera abakunzi ba basketball kugira muzoseruke mwikwije atawubacisha mu ijisho
ndumva ko je nanje notera kamo abakunzi ba basket yuko bodufata umugongo bakadushigikira ama tukagenda kubera ni bendera y'igihugu bari duze hama no gwaruka gu Burundi rukamenyekana bakamenya Burundi aho uri naho buhagaze navuga ko musange n'ico kandi abashimye cyane Radio Voix d'Amérique ugire umusimizi
Patrick Ngwijiruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro ha radio ijwi rya Amerika.